talks are the go-go. She want know the go-go. Yeah. But I want to give you some love. She talks are the go-go. She still want know the go-go. Yeah. If money not get it, now wait till she get it. She tell me stay, she gonna run away. She gonna run many better way. Yeah. I said, Rama don't get the baby come the mail. See the baby don't come again. You don't forget what dinner day. I've been the baby to drive. Leave it with me. If I don't get today, I go get them tomorrow. I think you want me to die. He know easy for me. If I don't get today, I go get them tomorrow. Do you want for the money? Remember the month of December. Don't have been no caring, no tender. You rejected my love, cause I was cold. I've been the answer of God. From me to my task, back to another hill. How I wish that you believe me. Back then, if I was a dad, don't say this to me, Abuja. You insist, you don't need me. Can I try anything to spend my life with you? Yeah, I've been there begging to try. Reason with me. If I don't get today, I go get that tomorrow. I've been you want me make a dance. It's not easy for me. If I don't get today, I go get that tomorrow. She got run little better way. Yeah. I said, Rama don't get the baby come the bed. See the baby don't come again. You don't forget what dinner day. I've been the beg you to try. Leave you with me. If I don't get today, I go get that tomorrow. I be you want to make a dance. You know easy for me. If I don't get today, I go get that tomorrow. I've been there begging to try. Leave it with me. If I don't get today, I go get that tomorrow. I think you want to make a dance. You know easy for me. If I don't get today, I go get that tomorrow.
Why give me na mimi sina shida na we kabulu chakua apanye unaanzia kuwa mwananchi kabula kuni umiza sikiliza neno langu shida ziko kwangu pia nazo ziko kwako. I'm fighting for you and for me. Watoto wangu na watoto wako wasome vizuri wapate future njema. Madamu wangu na madamu wako wazae vizuri wapate matibabu njema. Nze kotulugu nyoto ni muganda wo nino vienkola viyamba kwena bantubo. Afande sipigani nawe na kupigania, sipigani nawe lakini na kupigania. Afande sirwana nawe kwe manirira kwe sirwana niwe mukagwa nanirira iwe. Sipigani nawe na kupigania, sipigani nawe lakini na kupigania. Afande sirwana nawe kwe manirira kwe sirwana niwe mukagwa nanirira iwe. Afande pacha kwe mkedi apande ajalwe mpiri Miho ite koya koya palabela dui nini nini Apande chana ni yeni inubiru chana ni Why you really want to keep your people down? Yote unafanya, una wakati wakulipa Yote unapanda, yo utafuna Bangi babateo, ngakwe boli wo Wewe wale so bizabu Apande sipigani nawe nakupigania sipigani nawe lakini nakupigania apande sirwana nawe banirira kwe sirwana niwe mukagwana nirira iwe apande napigania maisha yako kwa sababu unapata Chidobo, unapanya na bidi, unaishi kama masikini Hato kialika ni mama inji ya pole Why? Wato makubira gino na ena ulimutu Yembele zitunyika, na weze zitunyika Usula bobe, okona bobe, na bantu bona bobali bobe Njoke la kongo, nile la kona, yenga chichenjo Apande sipigani na we, na kupigania Sipigani na we, lakini na kupigania Apande sirwana na we, pe, manirira kwe Sirwana ni we, mukagwana, manirira iwe Apande sipigani na we, na kupigania Sipigani na we, lakini na kupigania Apande sirwana na we, pe
Bobo, Africa, Mama Africa,
my girl, my song.
sometimes I got to let you know. The things you did to me, I cannot let you go. How many times I got to let you know? The way you do, what you do me, girl, I cannot let you go. Girl, you are killing me. The times I need to let you know, the things you do, I cannot let you go. Baby, how many times I got to let you know? The way you do, what you do, you get my love, cause it will pop you. Killing my soul, you make me think I don't know that you killing my soul. You make me feel like I'm not that you killing my soul. Every time I dance with you, girl, you fill up my heart too. Every night Sunday, I feel, oh yeah, yeah, you are killing me, yeah, hey, sweet boy, yeah, you are killing me, yeah. Oh yeah, how many times I go time to tell you I love you? How many times I go tell you I can't leave without you? How many times? Make me like what I love them back. Any time when I dance with you, I don't see any danger. Baby girl, you dey make me dey cool my temper, cool my temper. Oh yeah, you are killing me.
Iyi muva ni radio ijwi rya Amerika. Kujya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe nchuti mwese muduteze amatwi iragijwe kujya Amerika isamiranira Washington DC ku Vice muri studio indwi muri kumwe na Oriane Tangishaka kuri no munsi wa Mungu itariki mwezi ukwezi kwa gatatu mwaka 2020 umunsi wa Mungu tuganira ku bibazo ubuzima bw'ugwaruka. Mbega aba jeune mu Burundi bagonikaza ko bazohiganwa muri ayo matora barimo abigenga hamwe n'abagenywe n'imigambwe yabo bashika kuri 10. Radio Ijwi rya Amerika ni cha kiganiro mwumva buri munsi muri sanga kuva saa 10 gushika saa 11. Nivyo rero tugiye kuganira aba jeune aho muri hose mu gihugu no hanze y'igihugu, muhamagare mushikirize ibibazo n'ivyumviro kuvyo muri mwo muri iki gihe amatora yimirije, n'ivyo musaba abanye politike, n'ivyo musaba leta y'u Burundi kugira ngo amatora agende neza mu mahoro n'umutekano. Inimero murayizi ni ya yindi nyene ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Nasubiramo nimero mushobora guhamagara tukayaga kuri iki kibazo cy'ubuzima bwa politiki mu gihugu nk'aba jeune ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Imirongo ya telefone iruguruye ikaze mwese
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika nkuko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga ku munsi wa Mungu tuganira n'aba jeune ikibazo ibibazo bihanze aba jeune ibyumviro byabo ibyifuzo byabo ni mu gihe rero muri iki gihe aba jeune mu Burundi biteguriye ibihe by'amatora urumva rero muri iki gihe twifuza kumenya mugoniki aho muri mu kibano ibyo musaba abanyepolitike muri iki gihe ibyo musaba leta muri iki gihe cy'amatora ni mu gihe hasigaye amezi munsi ya mezi atatu kugira ngo habe amatora y'abashinga amateka n'abatora y'umukuru w'igihugu mu gihugu cy'u Burundi abanyepolitiki bamaze gutangaza ko bazohiganwa muri ayo matora harimo abigenga harimo n'abagenywe n'imigambwe yabo rero kiganiro cy'uyu munsi rero nico ahanini guhana hari byumviro no guhanahana ibyo abajene bipfuza muri kino gihe kugira ngo kumbure abanyepolitike leta ibumva igerageze kubatunganiriza muri iki gihe cy'amatora ni muhamagare nimero ni ya indi nyene 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 imirongo ya telefone iruguruye.
I'm in love with Yemi Alade.
That is the meaning.
You should just say yes, I'm married.
You are talking about marrying that girl. Let me tell you something.
Yes.
You have to double your husband.
Just look at top, you are nourishing yourself on top of girls that wear puri bag.
Oh, baby. I can't wait to have you in my kingdom.
Baby, give me goosey pimple with your cute little dimple. I know it lies.
I woke up with a faded morning, but I can taste you on the tip of my tongue. But oh my God, no one. Every day by day, I just penetrate away. Everything I do, we just penetrate away. I just want to say, oh, thank you to know. See, I'm living large, I get angels too for my ghetto. Never forget where I come from, not from ghetto. No. I just want to say, oh, thank you to know. I call looking for follow one day you must follow. See I come from East Enta City, brother, you know. Is it me that I turn to be? See you already know. Him I know now, yellow moon don't get a yes. Oh now, yellow moon don't get so yao. Him I know you rap up a lungu to get a yes. I saw him a lungu to conquer. Every day by day, I just penetrate. Everything I do, we just penetrate. I just want to say, oh, thank you to God.
Radio Ijwi ry'Amerika nkuko twababwiye turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga aho imirongo ya telefone iruguruye abajeune muhamagare mushikirize ivyumviro cico mugona kuri muri ibi bihe by'amatora mu gihugu cy'u Burundi. Amatora arimirije mu kiringo kiri munsi y'amezi atatu. Musabiki abanye politike, musabiki leta y'u Burundi kugira ngo amatora agende neza mu mahoro n'umutekano. Ku murongo wa telefone turagize amahirwe dufise Arnaud Irakoze, umuyobozi w'ugwaruka rw'abajeune bo mu mugambwe Uprona, kumure nabo nyene baterere bashikirize icyo biyumvira muri iki gihe cy'amatora. Arnaud Irakoze, urakoze cyane gufata kano kanya kugushikiriza ibyumviro byanyu nk'abajeune bo mu mugambwe Uprona. Uraho neza?
Ego ndakomeye, murakomeye namwe?
Turaho, turashima. Ibujumbura byifashe gute?
Ibujumbura bimeze neza. Icyo kimeze neza. Turi kukizi dutegura amatora y'ibihumbi 2020 neza mu mutekano.
Ni byiza cyane. None nkuko twabivuze mu ntango, ikintu nyamukuru muri kino gihe muriko murashira imbere kugira ngo ugwaruka rwanyu rwitegurire neza amatora ni nk'ikihe? Ikumbura icyo musaba abanyepolitiki bagenzi banyu, icyo musaba leta kugira ngo have mutunenge twoba turi hari kugira ngo amatora agende neza, musaba iki?
Ubwa mbere na mbere amatora nkuko musanzwe mubizi ni buri kimwe mu buzima bw'ihugu biranga demokarasi ni kimwe kandi mu Burundi ngaha yo kigeze abantu benshi batangura kujuragirika kubera ubwoba bw'ibi n'ibi n'ibi ariko nkatuye nk'umujene w'umugango w'abadasigana yitona amatora si ikintu coza kitera ubwoba ko n'amatora menshi amaze kuba mu Burundi ariko iyo amatora ageze babona urwaruka rumwe rumwe baja mu nyigisho zitabereye abanyepolitike rumwe bamwe bagashaka kubajyana mu bitabo dufatiye ku byabaye muri 2015 2023 basanga rero rwaruka rwaguye mu mporero kubera abanyepolitike batabaha intumbero nziza bashaka kurondera inyungu zabo rero mu muganga w'adasigana epona nk'urwaruka icyo navuga ni uko aya matora yarwaye amatora meza cyane aho abagira politike bose abahiganwa bagaragaza kugira amahiganwa atagucyozanya atagutukana atakuvuga nabi abandi bakazana imigambi imbere ugaruka ikabona kuwuhurumbira hama turasaba kandi abonye politike yuko ugaruka bakoresha mu bintu by'akamaro bakarushira ku ntonde bashobora kwitoza bakababwisha no kubotora kuko iyo witoreye ugutwara utora umugambi hama ukadwo twagwa neza ko nawe reka gutora reka gutwaza icyo nisho kinini tuvuga yuko bashyira imbere mu ntonde z'amaliste bakabibuka ko nabo nyine n'aharwaruka rukurikira harwaruka rushobora gutera ibyiyumviro rushyitse imbere rukajya mu nama nshingamateka rukajya mu nama nkengo z'amateka rukajya mu bahanuzi ba komine kuko urwaruka rufite imigambi myinshi ndetse turabye no muri kahise urwaruka rwaragiye rubaka igihugu urabye nk'umugambi wacu watwaye wazidondi nayo kwikurikirana yari umugwaruka ari rwagasore nabandi bigwaruka kandi bashoboye.
Murakoze cyane none ga mushinga nahera akoze umugambwe wanyu abaje nabo mu mugambwe wanyu bararonka uturyo two guhura nabandi baje nabo mu yindi migambwe iyo muhuye icyuka kimeze gute.
Twebwe dusanzwe mu gwaruka rwacu dufashira karere kuri rwagasore rwagasore nawe akaba ari umuntu yahuza n'abantu bose yavugisha bose yamaharanira ubumwe amahoro n'iterambere. Yo twebwe tubanye neza n'urundi gwaruka ndetse muhora mwumva ko twebwe atabishamira nduha tuganye n'urundi gwaruka ndetse n'uwo dusotora cyashise kuntunga mu mugango baturera twashira imbere kuyaga tukavugana kerekana ikitagenda neza ntidushoboka dushamwo ibintu by'ingufu turashoka dutahura ko uyashobora kugwa canke uyundi ariko tugashoka kandi tuvuga tuti ikosa ribaye sikuca tujya hejuru cyangwa tugucura tugwana dukwama duhanyurana rero ngaha mu mugambwe tusanze ngene twitunganije tafise n'amakomisiyo hari mu mugambwe aho tubanga turonka inyigisho zere twabana neza n'abandi mbere niyo tugiye kajya mu manama tafise aho duha duhurira haba za conseil national de la jeunesse haba yandi manama tugerageza kwerekana yuko ibyo dutandukanya byose dusangiye igihugu ibyo dutandukanya byose bibuteza guteza imbere ibyo dutandukanya byose no gwaruka turiko turabisaba tutoshira imbere kugwana kuvugira hejuru kwigenza nabi dahiteka umudasigana cyangwa umurundi wese.
Dusozera gato ndumva ko akanya mufite ari gakenya leta yoyo muyesaba iki kugira ngo mushobore kwisanzura nk'uko muvuze mushobore kuja hamwe nk'aba jeune mwisanzure mushikirize ibyumviro byanyu muje mu matora muje mu kwiyamamaza n'ibindi byinshi.
Leta tuyisaba kwama igira nk'ukurikiye bigenze ubunye korohereza abashaka kwitoza korohereza urwaruka ariko kurandura impapuro rwo kwitoze kandi tuyisaba yuko rwaguma rukomeza umutekano rukawumbatira kuko ibihe by'amatora hariyo abantu bashaka kubyonona leta yo kwama iri magabo ikama ishaka yuko wose aziyoza yonona imufatira ibimubera ibihano bibereye bisunze amategeko kuko ibi turiko turagira si ubwa mbere leta izoba ihari itunganya amatora kandi tukanayishimira kubona ari amatora ya mbere azoba abaye ibicuka kimeze neza cyane urabye byabaye muri 2015 tukarasaba yuko yokwama amagabo wose aza gutoba amatora cyangwa udashaka amatora aba kuko gira demokarasi tubatare mu Burundi bo mututsa.
Urakoze cyane rwose Arno, irakoze umuyobozi w'abajene wo mu mugambwe iprona turagushimiye cyane rwose.
Nane ndabashimiye ndashimiye n'abari ko batwumviriza Imana ibahejagire.
Urakoze cyane. Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ndabyuko ko ku murongo wa telefone dufise umunywanyi w'Ijwi ry'Amerika nawe nyine yifuza guterera Federico turi kumwe ku murongo.
Yego turi kumwe.
Frederico uraho neza ibujumbura byifashe gute niba bari ntihenze Frederico ari bujumbura
yego ni songa ibujumbura ni sabuke ukikwe rinagacho iri wakazuba nta kavura kazu no musi nicyore kimeze neza
Frederico nkuko tuko turaganira kuno munsi icuka cha politike mu bijanye n'abajeune abajeune mu gihugu mu gisagara canke kumbure niwe bashobora gukubitira no mu gihugu hagati bagoniki bipfuza iki biyumvira iki muri kino gihe
nakuri abajeune bo ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndiko ndabivugira je nk'umuntu nkoreya mu ntara zose zigize igihugu ko fise association kuri mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi Lesi bugarijwe n'ubukene bariga bagaheza amashuri ntibashobore kuronka kazi hanyuma n'abanyepolitike kenshi bamwe bakunda kuza babeshya bakababwira ngo nimuduha amazi ngo tubaha ubuzi urumva ntibaheza ngo babubahe Lesi bo bugarijwe n'ubukene inzara umuntu ariga akamaraza kaminuza akamara imyaka itatu n'itanu atakaza afise ubu benshi urumva ariko aranadebukirwa no kwiga hanyuma urumva nk'icyo nashakiraho gusaba nk'umuntu usanzwe nzi imibereho y'urwaruka rwo ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi nasaba abanyepolitiki urumva yuko bagerageza bagashyira imbere ineza y'urwaruka kuko iyo kenshi hagezwe gukora amazi abantu bamwe bamwe urumva bashaka gukora amazi bikora kuri rwa rwaruka nabwo urumva rugaca rujya ku bushomeri biba rusanzwe rurimwo urumva naho baba rukwegera mu bintu by'ubukozi bw'isizi ugaca usanga babigiyemo kubera nyine atakuba bari bugire ni kwa kundi bavuga ngo nemere mpemuke ndamuke hanyuma nkasaba urumva abanyepolitiki urumva bariko barashaka kwiyamamaza ajya amajambo bamwe bashyikiriza ngo tuzokora ibi kugira baronke amajwi batse baravuga ibintu bashitsa bavuga ibintu bashitsa kuko birababaje yibu nk'u Burundi narumvise muri iyo minsi ku makuru mwagiye muradushikiza yuko hari abategetsi bamwe banyuruza amafaranga bakajya kuyanyegeza mu bihugu rutura kandi aha mu gihugu cyacu abantu benshi bishwe n'inzara bishwe n'ubukene iyo umuntu ariko aragerageza kugira ngo ategure agaproje nta n'umuntu wegera ati nta n'umuriyoni nta n'umuntu wegera ngo akore mu avarizeri muri banki banki bidusaba amananiza agenda yikubwira ajye nk'umuntu ufite agahinguriro gahingura udusabune naragerageje muri banki kwegera abagwizatunga batandukanye nimudufashe turabe ukuntu two ba mu bukene umuntu agire bose bakurabira rirari muri ugaca wumva amafaranga anyuruzi akajya mu mahanga kugira ndonke banki ishobora kunyiza rikamudufaranga duke narinze gutanga ingwati y'umurengera ibintu byose nari bisumba ndabitanze ndonke banki ishobora kumudufaranga duke urumva nakamara amaza muri iki gihugu rwa rukurumva nta kazo urumva bafite urumva ibintu bidahindutse
none ga Frederico nk'akarorero uravuze akarorero ka nk'amahinguriro nk'ayisabuni ayandi mahinguriro ubona mu gihugu muri iki gihe yo kugurugwa kandi akazana inyungu kuri uwo mugwiza atunga kandi akazana n'ubwinshi ku ba jeune nk'akarorero wowe waho uherereye ubona ari nk'irihe hinguriro ryofasha hinguriro
ibintu byokorwa ni byinshi cyane uriyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi ibintu ni byinshi hari nk'amahinguriro y'uburimyi dufatiye nko mu bintu by'uburimyi hari kugira nko kurima ibyamwa hama bakabihingura ndumva tugiye nko kurima amatunda cyangwa amabungo bakahingura umwe utuntu kutuji bakinganya hari nko gufata bakarimira hamwe ibintu by'amakoperative hari gufata bakororera hamwe kuko hari ibitara byinshi bya leta hari nko kumenya gufata bakijyamo bagatenga icyo bakenga icyo bagahinga kugira ndumva bikura bakabica amakaro urumva bakagwanya ubushomeri ni ibintu byinshi ngaha mu gihugu umuntu yokora niyo ugerageje kwegereza iyo produit gutegura iyo produit mubijyane muri ibyo byose byo mwishyirahamwe nk'ishyirahamwe ndabona ibyo byose ndabisize kuko iyo ugiye kwegera leta cyangwa abategetsi bamwe bakubaza ngo uri mu mugambi uyu ukorana n'andi urumva ukazarumva ngo icyo nticyaduka niba washyize ku mashyira niba wagushyize mu ishyirahamwe ibyo ushobora kuzuza cyangwa ibyo ushobora kugenderwa ngo bakwereke ukunyene ushaka gukora uwo mugambi neza ukazagumva ngo ikintu ntitumuzi ngo twimurize inyuma ngo ntari n'uwo mugambi wacu urumva rugaca usanga biri inyuma nk'ukwezi ukwe rumva baraba kamwana wa mama ntibara gutunganyiza abantu bamwe baraba amadini barimwo cyangwa bakaraye imigambwe barimwo urumva naho kujya mu mugambwe ngo ni kukwera ngiye ngo bafashe iki kita murumva kwemera guhiba wa mugambi nge nkagiye nk'umuntu urumva ni muri sosiyete sivile urumva sinavuga ngo nubwo ufashe ikintu ngo nimi kujya mu mugambwe urumva kiremera guhiba umugambwe hazoguma ukwiye kizoguma semera sinzo ngo kibandonko ufasha ndabuzunzo mu nka mukindi gihe mugabo umva sikizima vise umugandi mwiza n'izuba abantu batajumbiswa zotira babyumva urumva rero ibintu byo gukora ngaha mu gihugu cyacu ni byinshi mugabo urumva ntitushobora kuronka abantu bo bidufasha kugira ngo dushobore kuzamuka dutere tujya imbere ukarebwe bwo ngaha mu iki gihugu cyacu benshi urumva babahindira mu bintu by'ubukozi bw'iki bintu bo nta matora yaregereje genda mutoteza mutavuga rumwe genda mukora ibi mu gihugu mvuga ku mpande zose mvuga ku mugabo muri ku butegetsi gusa genda mukora ibi mukora ibi mukora ibi benshi barumva bakabateye kurumva ibintu bitameze neza kugira urumva abategetsi bashyire ku nyungu zabo turonke amajwi bishobotse mu matera ubwoba bishobotse mu matubike mugira iki mugabo urumva bagera kuri cya giti ugashe usanga baragize kuko aha niko ndavuga n'imbonera kure ni nyinshi zikenye ziri mu bukene bwo gukora amakara bugata urumva rero nicyo gituma twasaba urumva yuko ugwaruka tujye ngaruka ariko tukugaruka tukaronka ibyo dukora tugakora ibintu biduteza imbere nkuko za Amerika ziteye imbere za Afurika ziteye imbere reka no mu Rwanda n'u Rwanda uriko urateye imbere uko abateze imbere ugwaruka tugatera imbere hanyuma urumva niho urumva n'abanyepolitiki urumva boza barabura aho bamenye urumva umuntu akaronka amajwi yiwe yahawe n'abenegihugu arakoresha abantu ngo genda mukora ibi mukora ibi ututize naka wice kanaka kugira ngo aguhuhu ugasanga nta n'ibihumbi na mirongo ibiri bamuhaye mugabo agiye gutotiza uwo bose rimwe ugasanga umuntu aravukana umwe nimbonera kundi ni umusenere agiye kumutoteza ntacyo amubora buri gukwera urumva ngo ashimishe kanaka urumva ugasanga ibyo byose urumva ni ibintu biteye isoni cyane muri iki gihugu cyacu kandi twitwa ngo ni igihugu kimwe abasenzi ni igihugu kimwe nk'abakirisitu
nibyoroshe
nukuri birateye isoni cyane kandi urumva birateye n'agahinda nk'umuntu nkunda igihugu cyanjye ibi ni ibintu bimbabaza cyane kandi bikantuntu urumva kubona hatabuze ibintu dukora nk'uko ugasanga abantu benshi bari kubashurirwa mu bintu by'ubukozi bw'ikibi
ariko nk'umuntu arongoye abandi ni ukugumiza ko ukaguma ugerageza kugira ngo akizere kagumeho ushobore kurondera uburyo butandukanye haba abari mu mugambwe ndumva ko mu mashyirahamwe yanyu mufise muri mu ntara zose kumbure muri mu ntara zose mukaba no mu migambwe yose mushobora kwegera abari mu ntwaro abari ku mitumba mukagerageza uko mushoboye kose kugira ngo ishyirahamwe ryanyu ryiteze imbere mu buryo butandukanye naho muba muri mu migambwe cyangwa mutari mu migambwe ariko mukaguma mugerageza kwiteza imbere mu buryo bwose. Federico turagushimiye cyane.
Namwe murakoze cyane Imana ibahezage.
Umunsi mwiza. Radishwi rya Amerika isamiraniri Washington DC ku murongo wa telefone abajene barabandanya guhamagara twakire Aster ku murongo uratwumva Aster.
Yego.
Amahoro neza.
Amahoro.
Uherereye he Aster?
Ndi Kampala mu Uganda.
Kampala Uganda mu gihugu cy'Uganda. Byifashe gute mu Buganda nk'umujene w'umurundi
Uganda ni sawa umutekano ni wose nta kibazo
icyo uterera nk'icyumviro cyangwa impanuro ku bajene biteguriye amatora yimirije mu gihugu cy'u Burundi
nta kiganiro ndagisanga hagati nta urugero mwari muri
ni uko turumva ibyumviro bitandukanye by'abajene kuco babona cyofasha kugira ngo amatora agende neza nk'abajene hama kumbure n'icyo basaba abanyepolitike icyo basaba leta kugira ngo bashobore guca muri ibyo bihe by'amatora mu mahoro n'umutekano
n'icyo no hanura abajene twarayibonye ibyashyize muri jene rikinze ni bo bambere bakurishije bituma bana bashora mu bintu bidakorwa baronona ibintu byinshi bijyana n'igihugu kikaba kiri mu kaga bitewe hakuru n'ingufu zitwaruka nicyo nobahanura nobasaba bashyira umutima hamwe n'umwese kiri ku mutima w'ibihugu
ntibasubire
guhindwa
urakoze cyane none gajo gastere ngaho mu gihugu cy'u Buganda abajene mwiyungunganya gute cyane cyane abajene b'abarundi haba abari mu nkambi y'impunzi cyangwa abari mu gisagara cya Kampala
Je ntabwo ndi mu hambi y'impunzi mu kureba utwangi Kampala. Turaheba tukihunganye n'umuntu wataronka kuntaba hano mu Kampala. Koko biragenda kasice kimwe n'iwacu kabisa.
Urakoze cyane ku ntereranyo yawe Aster, turagushimiye Aster ngaho i Kampala mu Buganda. Ku murongo wa telefone turafise kandi na John. John, uherereye he amahoro neza?
Waramutse Oriana.
Mwiriwe mwiriwe.
Mwabyutse amahoro buri Washington.
Yego turashimye.
Okay, jemerereye muri Iowa.
John i Iowa. John, abajene b'i Burundi kumvure mushobora kwa muganira nabo, bagona iki, bipfuza iki, ibyumviro byabo canke n'impanuro ubafitiye muri ibi bihe by'amatora?
Ndabafitiye byinshi, na jewe narahaciye kuko niyo mpamvu mpamagaye nakurikiranye ikiganiro. Abo ni bene wacu, niyo mpamvu navuze ati reka mpamagare ndabe ko hari ico nobaterera. Bubisanzwe kuri uwo mujeni yaserukiye ubenga umugambo w'abatasikana iprona ugwaruka.
Yego.
Ndamuramukije kwanza.
Nitukimufise ku murongo wa telefone, ariko nk'umujene mu Burundi yaterereye nk'abandi, ntituri kumwe ku murongo, ariko kumvure okay, nabahe impanuro uwo zishikiriza.
Nashaka kubahanura muri iki gihe twimirije amatora yuko boja hamwe n'abandi bajene baserukira imigambwe itandukanye ni myinshi, kandi n'abajene ni benshi, bagerageze biyunge bahanurane, bareke kurabana nabi, bareke kuzana ibintu by'ivyumviro bituma bibabaza urwaruka urunaruriya mu migambwe itandukanye. Bunguranye ibitekerezo bituma bazokubaka mu migambwe yabo, kuko umugambura umugambwe baba baserukira ubu bakeneye yuko bahana karorero urundi kwaruka ruri inyuma yabo bakiri mu myaka mito mito nk'abana bariko barakura. Kuko iyo abana bariko barakura bariko babona ingeso mbi bakuru babo bariko barakora, bituma nabo bakurana za ngeso mbi bariko barababona. Ariko mu gihe bo bakarorero y'ibintu byiza bariko barakorera mu gihugu bagahanurana, nimba babonye ukwaruka kana kariko rurakorana ko bashwana, babaje hagati bahanurane, bagira ati oya ati reka duhanurane muri bene mama, muri bene data, gutyo gutyo, hanyuma igihugu kikiberaho kiri sawa, kuko turabakeneye katwege tubakuriye tumaze kugera kure tuzi byinshi, nabo bakeneye kutuboneraho na hirya yeto, nabo nibo bazoba bari mu rugero rw'abakuze. Ibyo nibyo byobafasha mu bisanzwe. Hanyuma akandi gatererano nashaka nterere umwene data ntuzenya Frederic umengo niwe aserukira ishirahamwe, nimba ntiyenze kuko namukurikiranira hagufi, umengo aserukira ishirahamwe ry'abakozi bo mu nzu.
Ego
ndamuzi, ndamukurikiranira hafi uko je nkurikirana cyane cyane kose ibintu byo mu Burundi. Numuhanura ati Jane, numubwira ati nta bukene mu bajeni buriyo, nibahaguruke baje hamwe biyunge nk'uko abaserukira, nibaherere mu byo gukorera mu bikoni byo mu bintu byo mu bakozi gusa, ahubwo biyunge bashire mu mashyirahamwe, bacire ubworozi, baje mu burimyi, bagirende kuko leta ibakeneye ko byinshi. Leta ntizoshobora kubafasha mu bintu yuko bovuga ati ashi ati turi ati leta iradufashije kugira ngo natwe tubeho mu butunzi ntangere. Ibyo ukunda urwaruka ni rwinshi ruko rurarondoka ku bwinshi mu rugero rwinshi cyane rwose. Rero mubwira ati narabe wenyine nk'uko abakuriye abicarike baje hamwe bashingishira hamwe ry'ibintu kanaka ryoshobora kuba rirabafashije mu ntumbero yo gushika mu rwego rwaho leta nayo akikora iriko irakora ko kubaha akazi mu gihe kabonetse. Mugabo baba basanzwe ko bari ingunganya baticaye, naho nibishinga ngo leta ngo nidufasha ngo benshi bariga bakica none Oriane.
Ariko Frederico yaravuze kandi yarashinze iryo shirahamwe bararifise, gusa nk'uko yabisiguye ikibazo cuguro nkama amadeni kugira ngo bashobore gukora ni kibazo kibahanze kugira ngo baronde byuko rimwe na rimwe yo begereye abategetsi cyanke abagwiza tunga bababaza bati uri mu mugambwe uhe uri kumwe nande ugasanga ari intambanyi zibatuma badashobora kwiteza imbere nkuko ubivuga
nivyoroshye jewe no vuka yuko nabyumvise nizo yabipfuzemo ariko no mubwira yuko nimba hariho ireta bitura barondera imfashanyo hanyuma akababwira uko ati twege ati uri mu mugambwe wahe hariho abashinzwe gutatura ayo matati none no chambaza ati boba barabekereye kugira ngo babatunganirize kuko numva umenga ntabwo biri mu itegeko yuko hari haho woja kwitura mu bintu ushaka gufashwa hanyuma akakubaza umugambwe urimwo canke nimba ari ubwoko kana canke ibindi bindi byoza bizana intamba mu kugira ngo atunganirize icyo nico no chambaza
ego hama John ngaho ayo watubwirageje kubaza abajene b'abarundi bobo baritayeho politike yo mu Burundi bayivuga ku iki yo muhuye nko mu mamanza n'iki byinshi politike yo mu Burundi bayivuga ku iki bo barafise ico bahanura nabo iyo muganiriye
aha muri ayo wanovuga yuko ugwa ishi kwa barundi novugira mu barundi kuko niyo mvuka no kubwira yuko abeshi ngaha abasa nabataye imico n'imigenzo yabase kurubabo canke bayina kurubabo uri kurabaraba akeshi bahurumbira ibintu by'imigenzo y'urundi gwaruka gwavukiye ngaha hariho nabo muhura uri kurababwira ati nyamare raba usimbire hakujya mu gihugu umare yo nindwi imwe urabe ingene ibintu byifashe hanyuma utore yo utuntu tunaturiya atwo gufasha mu bwenge kugira ngo nawe uzoserukire igihugu canke muri kazoza uzokigarukire canke wige bijanye n'ibyo wabonye bikenye mu Burundi akakubwira ati ati none mu Burundi ati je naravuye yo nzosubira kurondera iki nazo nasizeje urumva jewe muri make ntabesha uno munsi ni kwa mungu zinovugisha ububeshi no kubwira yuko kwaruka kw'abarundi ngaha bakeneye kugarukikwa mu bisanzwe mu ncamake
mwebwe rero aba bakurira mukwiye kuza murabegeranya mubahanura kumbure kandi siko bimeze mu zindi ntara zose birumvikana ko ariko bimeze ayo wabirababaje ariko nuko begera mukabahanura kumbure naho bitoba muri ko muraganira ibya politike ariko iby'umuco wiyo bavukiye cyangwa iy'ababyeyi babo bavukiye bakabandanya babikurikiranira hafi
yego nicyo turimo turagerageza kunagura nuko nto hapa mvugira ishyirahamwe ryacu rya BDUSA sinorivugira kandi nabo nyumva ntibave bayifata ngo niho ndarivugira muri kazoza turiko turashaka kuba twoshinga umugwi userukira urwaruka kugira ngo bagwigishe imico n'akaranga y'u Burundi kugira ngo imigenzo y'abasekuru babo n'abayinakuru babo n'abakurambere badutanguriye n'izimangane Burundi.
Urakoze cyane rwose John mu ntara ya Iowa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo by'abajene mu gihugu cy'u Burundi no muri Amerika turagushimiye cyane.
Urakoze Oriana ndibaza akazuba twe muri Iowa ni kose ngira no iyo niko bimeze.
Ego twashobora gukaronka n'ingahe Washington.
Sawa sawa.
Umunsi mwiza. Murakoze cyane rwose radijwe rya Amerika kubaterereye mwese kuri iki kibazo cy'abajene ico bagona muri ibi bihe bya politike yari wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11 masaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda ku rubuga rwacu rwa Facebook ikiyago kirabandanya mubandanye mushikiriza ibyumviro byanyu nk'abajene muri iki gihe cy'amatora mu Burundi. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabifurize umunsi mwiza murakoze.
Damn.